Una. Una, ma ne che ganni lo c'ha radio, io sa ganni io. Una, ma varundi, ma scrivi, zimbi, io bravo.
Ndabaramukije nongera ndaba ikaze bakunze mwese mu bandanya gukurikirana ibiganiro cya radio televizion isanganiro n'umwanya w'ikiyago cyo kunama ikiyago cy'uno munsi gihagarara ku mafaranga leta igiye gukoresha muri uno mwaka w'amafaranga wa 2025 ushyirwa 2026 akunguko cyangwa ingaruka ku murundi muri rusangi itegeko rigenga amafaranga ariko akoreshwa muri uno mwaka wa 2025 ushyira wa 2026 yashyizwe ko umukono n'umukuru w'igihugu kuwa 24 Ruhenshi uno mwaka. Hama iryo tegeko rica ritangura gushyirwa mu ngiro ku igerekezo rya mbere mu kakaro. Mu mafaranga rero leta ikoresha uno mwaka biraboneka ko hari ukutangana kw'amafaranga yinjira n'amafaranga leta itegekanya gukoresha, akaba hiyongereye ko imiliyaridi zirenga 14. Amafaranga azokoreshwa mu kubaho kwa leta nayo ne akaba yaradugijwe ku rugero urunini. Leta itegekanya kwegeranya imiliyaridi hafi zitanu z'amarundi mu gihe mu mwaka uheze wa 2025 hegeranijwe imiliyaridi 4,411. Kuvuga yuko ugereranije kuraba yongereye ko ibice 10 kuko mu gihe uno mwaka ari imiliyaridi zirenga hagati 5,000. Kugira leta ishobore kwegeranya amafaranga yose ikeneye kugira kandi irabe ko atagihengeri kinini kizoboneka, hakaba haradugijwe ibitari bikiye mu makori n'amatagisi byega cyane cyane abanyagihugu, aho twovuga nk'ibitabo by'inzira, ugutuma tumanako n'ibindi. Ikiboneka nuko uko amakori n'amatagisi azobandanya duzwa ariko ukubaho k'umunyagihugu bizotuma adashikira ibimubeshaho mu buzima bwa misi yose. Hano rero muri kino kiyago cacu tukibaza duti be abegwa bose n'ibijanye n'ubutunzi n'igiki biyumvira kuri aya mafaranga leta igiye gukoresha muri uno mwaka, be umunyagihugu ntazokogwa ko ni gute leta itegekanya kugabanya igihengeri mu kwegeranya amakori n'amatagisi, umunyagihugu ntazohave ahaca umukurira, ingaruka n'izihe mu gihe leta idashoboye kwegeranya amafaranga yose izoba itegekanijwe gukoreshwa. Nta kuremereza umunyagihugu mu itozwa ry'amatagisi bitsoboneka mu gihe n'ubukene no musi twavuga ko bwugarije umurundi muri rusangi, mu gihe abafasha Burundi nabo ne batagize ico batanga, ubwo ingaruka ntizizoza ku munyagihugu. Ngivyo bimwe tugiye kugaruka ko muri kino kiyago cacu co kunama, aho ndi kumwe n'abatumire batatu: Patrice Manius Nyandwi muri umuvugizi w'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi, ndakuramukije sangwe kaze muri kino kiyago co kunama.
Ndakuramukije nanje kandi murakoze cyane kuntumira. Mbere ndaramukije nabo turi kumwe.
Urakoze nawe. Ndi kumwe na Celestin Savimana murongo ihuriro mpuza amasendika kosebo, nawe ndakuramukije sangwe kaze muri kino kiyago co kunama. Ndi kumwe kandi n'undi mutumire ni Francis Rohero umunyepolitike, hano twa twamutumye nk'umuhinga mu by'ubutunzi. Turakuramukije Francis, sangwe kaze nawe muri kino kiyago.
Murakoze kuntumira.
Abatumire dufise nabo muri kino kiyago kigiye kuremeshwa nanje Medard Niyonkuru, ubuhinga bw'ivyuma ni Eric Uwimana na Cedric Nibishaka nayo Evariste Nzikobanya nk'aka bariwe ahagarariye kino kiyago cacu cyo kunama. Reka twese twongere kuba ikatsi. Reka tuje mwidonido ya kino kiyago cacu mpere kwa Francis Rohero kabuhinga. Amafaranga leta igiye gukoresha mwumvise n'umurengera namwe mwarabonye ino nteguro yashyizwe ku mukuru n'umukuru w'igihugu, mbe kabuhinga mwebwe mwivuga kwiki?
Ubwa mbere iryo jambo mukoresheje ngo n'umurengera mubivuze nk'umurundi, kuko muba muzi ko amahera ubu bigoye kuyabona. Ni ukuvuga yuko leta y'u Burundi ingene itegekanya amahera kuyakoresha iba iri kiraraba ivyo yifuza kurangura. Ivyo navyo ikaca twese twiboka yuko ayo mahera yifuza kurangura ategerezwa kugira hava. Iyo rero tuvuze yuko iryo jambo nanje nkari canke nkavuga nti numurengera, nuko tugenda turaraba umurindi w'ingene ayo mahera duga tugasha twibaza tuti mbega yakoze iki nko mu myaka 20 heze umuntu agiye ararimbura asanga mahera nkayo ya leta yagiye ariyongera cyane gose yavuye ku 345 y'imiliyaridi mu mwaka 2005 ubageze ku 5250 bisigura ko umurindi ugu muduga iyo umuntu yageraranije kuraba ingene abarundi nabo bari ko baraduza ivyabo ivyo bakora naho bakura ubwo buryo niho makenga chatera ntaco byari kuba bitwaye yabo Burundi ejo twokumva ngo bwatoye igifaro kizana amahera y'agaciro toca dukora ivyo dushaka mugabo iyo ayo mahera guma yongerezwa umuntu yaraba ico ahava nica ari karakora ugacu sanga bizana cyakindi twese tubona aho amahera umenga guma tagaciro kuko agwira ari menshi mugabo atabintu vyagaciro asho agishobora kugura
cyo bita depreciation inga hari impungenge mubona
iyi impungenge ni nyinshi cyane iyo impungenge ihagaze yuko buryo yuko igihe twongereza amahera tutazi neza hazuva bituma ubwa mbere umunyagihugu aza kuyatanga yegayega ngira ngo turaze kukigaruka ko bituma ategerezwa gukoresha uburyo bwinshi mu kugira rihayo mahera na cyane cyane twese tuzi yuko ubutunzi bwiwe butiyongereye igihe rero tuyimba mu mubiri wiwe uko bibaho kose bikamuremera biguma bizana intambamye iyo ubutunzi bw'igihugu budugijwe ku mahera mugaba abanyagihugu bari kwarakora ibikorwa remezo bituma mahera yiyongera ntacyo biba bitwaye kuko amakori n'amatagisi abantu batanga aza nk'ibisanzwe akenguruka ingene bariko barinjiza amahera mu bikorwa ubu rero turiko turaraba dusanga abantu benshi mu Burundi dusanga benshi badakora ubushomeri bwariyongereye ayo n'amajambo menshi mwagiye murumva avugwa n'abarongo y'iki gihugu ati hariho ubusuma hariho gukoresha n'amahera ya leta hariho abantu benshi batariko barakora hari ibikorwa byinshi mu mwaka uheze mwaragize amareportage menshi yerekana yuko abantu bifuza nk'ifumbire batagiye barayironka ibintu byinshi byabaye byerekana yuko amahera menshi adakoresha mu by'umwimbo n'ubu rero uravye n'ahantu mwatweretse muco heje kuvuga ibyagiye biraduzwa amahera usanga atari ivyo bintu remezo vyari kuzana umwimbo ivyo rero biduza ayo makenga mwari muvuze
ariko bifasha kumure leta kubaho kwa misi yose
ino ni leta ninde leta si ivyo yo ikora ubwayo ningene umunyagihugu ategerezwa kubayo akanyamuneza ka leta kari kumva kwidugije ubuzima bw'abanyagihugu mu kumererwa neza kugira ngo amakori batanga aze areha n'iterambere bari ko bararonka igihe rero bidahuye umunyagihugu agatanga amakori menshi ataronka inyungu yavyo uko bibwirizwa tuguma tuja mu gihengeri cy'ubuzima n'ibindi byinshi ni ibintu bizakugaruka ko aho usanga ibyo umuntu aza kurondera nk'ico bita ama service atandukanye adaheza ngo asubire kuyaronka kandi ya mahera atari karayinjiza
murakoze Francis reka nje muri Kosibu mweho hari impungenge mufise kuri ano mafaranga leta itegekarije gukoresha muri uno mwaka
mbere kuri mugenzanje yaravuze ingorane si uko hari amahera leta ikoresha kira mwaka ingorane ni yapfa impungenge rero zihagaze ayo mahera ava hehe ava mu banyagihugu muri abo banyagihugu harimwo abadandaza harimwo bafise amahinguriro harimwo n'abakozi bariha amakori ku mishahara harimwo n'abarimyi bariha amakori ku vyo babimbuye nabo bose rero bategerezwa kutanga amakori n'amatagisi kugira ngo iyo ayo mahera leta ikoresha ashobore kuboneka ikibazo rero nyamukuru abo bantu barabishoboye nibaza ko benshi atabyo bashoboye
abo bantu babo ni bande
abo ndakubari none dufate nk'abarimyi barashoboye kuriha amatagisi hanyuma bakongera bakasubira kurima bakimbura biragoye kuko amatagisi ubona ko henshi yaduze hanyuma abadandaza bose bumvirize ibimenyeshamakuru bumvirize amaradiyo ya birirwa baridoga yuko amatagisi ari umurengera hose nta n'umwe atidoga ko amatagisi ari umurengera hama n'ikindi nyamukuru rero bibonera ko n'ibiciro ntawo bivuga ngo bigaruke nta bitoro biriho nta ibintu byose biva hanze bigugwa n'amahera y'agaciro birazimbye ukuntu ata muntu yoshobora kubaho ndaba ingene imiti igugwa ndaba ingene ibintu bimwe bimwe byankenerwa bigugwa ukacuraba none birashoboka wewe tuvuga ufata umushahara canke bifise ihinguriro hama ibyo bintu bigurira
hanze muri ayo mahera y'agaciro hama ayo mataxi zo yari hagutuzokunguka gute zori hama taxi udashoboye kungu tuvuge rundi umukozi wa leta ego umushahara utegeza kuva mu ikori rimwe bita impo professionnel wowe umushahara ukwiye kugira ushobore no kuba ukwiye no gushobora kuba hanyuma ukaraba nka babantu zababa bafise amahinguriro benshi urabumviriza je ndakunda kumviriza ama radio ndakaraba n'ibinyamakuru bose baridoga bati amakori numurengera amataxi numurengera uzona bibonawe ko nawo bere yirigwi hanura izimya yugara amazu y'ubudandaji yugara intuzi kubera batariha batari kubera batariha zimeze kubera batariha makori ngo kubera batarishe makori benshi bazohava bavuga bati ni kubera batagira civisme fiscale urumva batari oya kenshi haraho sinuharira ko harababigira nkankana mugabo kenshi uhura bagora kuriha kubera ingorane z'ubutunzi hari nabandi rero uhura mugabo sinuvugira bose harabuhura bafise bafise batagira numva bimwe byo mu Faransa mauvaise foi batumva neza kandi babigira nkankama yuko akamara ko kuri amakori kandi amakori ateza gufasha igihugu n'abanyagihugu
murakoze nsabye imana reka nje kumuvugizi ushikiranganje bw'abakozi n'akazi umuntu ariko aravuga nivyo amafaranga leta izokoresha ntiyoshira inyuma umukozi wa leta nawe musanzu umuvugira abakozi n'akazi mbemwe ho mubona koko muravye uko ino ntunganyo imeze hari ico mushikiriza kubicanye n'amafaranga leta izokoresha uno mwaka
mu bakozi ba leta burya tumeze nk'abandi banyagihugu abari bo bose iyo hariho ikibazo iyo ubuzima buzimbye abakozi ba leta ubuzima butuzimbira nk'abandi bose ntituba mu isi ya twenyene tuba mu isi dusangiye n'abandi bose nico gituma ngira nti kubituraba twebwe twenyene nk'abakozi ba leta kuko nta makori batwongeye ko nitwovuga ko kubituraba hariho ikibazo twagize ariko mu gihe cyose abanyagihugu bagize ikibazo bisigura yuko na twebwe tuba turi mu bandi dusaba kukigira
nayo matagisi murashikirwa kuko nta soko y'abakozi ba leta bonye nihari
naho rero niko ndakubwira nti kubituraba twebwe twenyene nk'abakozi ba leta icyamutse ku bakozi ba leta ntacyo ariko nk'abanyagihugu bose iyo habaye ikibazo ibyo narimvuze yuko natwe kiba kituraba kiba kitwega nk'abandi bose ariko kubijyanye na bije y'umurengera nkuko bisa n'ibiko biramvugwa yewe nta bije nigera nita y'umurengera cyane cyane iyo ntaje gukora icigwa mu gukora icigwa naho umuntu araraba ati mbega yibije bayishizeho bafatiye kuki izokora iki rero burya biba bizwi amahera yose azosohoka muri leta nicyo azokora
ibi biharuro mwe ntacyo bibabwira kuko ibiharuro biraboneka yuko biduga
biraduga nyene kuko ibintu byose mu gihugu bigenda birahinduka si biharuro rero bitohinduka byamye bihinduka Yezu bamuguze amahera 30 kana amahera 30 yari umurengera urabye icyo yaguze umwana w'Imana kumugura amahera 30 yari amahera umurengera mwibuke n'igihe Yuda ayataye ngo bamuyaguze itongo rikomeye cyane rizoza zirahamwamwo abanyamahanga rinini cyane yari ku mahera 30 no kuvuga yuko uko isi igenda niko ibihe bihinduka twebwe gusa mu bakozi ba leta ikituraza ishinga ni kimwe mbega koko ibi bihinduka biradufasha kubaho neza cyanke biratuma dukogwa ko nico kiba gihambaye kuri twebwe
none hoho bica bigenda gute birabakora ko bakozi ba leta
umukozi wa leta n'ivyaba byakoze ku munyagihugu wundi no kuvuga yuko n'umukozi wa leta arashikirwa none umunyagihugu arima agakogwa ko no kuvuga yuko igitoki ciwe kiraza kuntera ikibazo ni ibintu byumvikana
ariko murabona ko umunyagihugu koko cyane cyane umukozi wa leta akogwa ko nawe
na ndabivuge mu ruhero rurimi navuze yuko igikoze ku munyagihugu wese ngo natwe turabene igihugu mu bandi nticoreka natwe kudukora
akire mu majamba nyakuba tumwakire mu majamba vunaguye
kumbone ni turiko dusangira ikiyago turiko twese dusangira ikiyago umwunganira akanya
niko sibungo ashaka kuba umuvugizi w'umuvugizi w'ubushyiranganyo
bwa twakira kuri ibyo
bakuye arabunganira
kandi ibyo nushobora kandi nta niwo
bibi reka dusangire ikiyago Celestin hari cyo ngira ko kuvye umuvugizi wakoze nakazi
ashikije narisaye urumva je narisabye ijambo kuko urumva yatinye kubavugira kandi ndamwumva abo bakozi ba leta
reka
yatinye kubavugira yatinye
kandi umuvugizi ubushyiranganzi bw'abakozi nakazi
oya agomba kubavugira bavugira uko bo iby'amakora atashimye babariye bimererewe neza baguma n'uwo mushahara nagira rero nico gituma nari nasabye ijambo hari ijambo mugabo nto murenganya yavuze neza ati ibikora ku banyagihugu nabo nyene birabakora nivyo mugabo abakozi ba leta sanzwe bize ukuntu babayeho se abakozi ba leta gusa babayeho nabi kubera imishahara ari mito dufate muri aya mahera leta ikoresha ibice arabibona nawe nyene nta mushahara babonge na byiheruka kwaro
uyu mushahara barawutwonge
ba yahe ahubwo bivuge
bagutambi rega turafise anara umukozi wa leta burya buri
oya bivuge bagutambi afise
icyo yongegwa buri mwaka kuri bije y'igihugu hariho amahera yama yiyongera ko
izo anare sukongera umushahara ngiriyo musoma neza
ariko biraduza
bije umuntu leta ishobora kuduza umushahara bivanye kumbure n'ukuntu ubuzima buri ko burabaho bwa minsi yose mugabe mana re sayaduzwa
kubera sayaduzwa umushahara
navuze nti sinavuze ngo barakongera umushahara sije nashaka kuvuga ariko nagira mvuge nti iyo bakongereye amahera uko yobangana kose kubera baguhaye amanota birumvikana yuko ayo mahera azova muri mu mahera leta azokoresha muri mu yandi majambo hariho aho azova hariho umunyagihugu azofasha kugira ngo ya mahera banyongere ko nakoze neza muri uyo mwaka aboneke nico nashaka kuvuga
haru wavuze umengo ni nsavye imana nyina ati none uwo munyagihugu ayo mahera azoriha amatagisi n'amakori mu gihe uno musa tari kashobora kunguka
inyishu nibaza yuko ari inyishu yoroshe cyane hari bihavuzwe yuko mbere ngira Francis yakigarutse ko yagize ati abarimye basabwa amataxe badashobora kuronka ni kimwe n'aborozi abarimye aborozi basabwa amataxe badashobora kuronka ariko ntitwahuje nawe ijana ku ijana kubera yuko umurimyi bamusaba taxe asiye umurima ahubwo ni igitoki ashoye ku isoko igitoki cyuca yakironza ahubwo ikibazo cyari ukwiyumvira ati mbega ubwo ntiboba bamusaba menshi ko nawe afise ifumbire ko yaguze ifumbire ko yaguze ibi n'ibi ubwo amahera bamusaba ntiyoba ari menshi nariko ndaraba ahantu muri ibi bya WhatsApp ya makuru baduha ndabona mu ikomine naka amatagisi bagira bati iki kizotanga itagisi ringana uku iki kizotanga itagisi ringana uku ndabona ngo agakwavu kazotanga itagisi y'amahera amajana atatu ni naba ntihenze ivyo bise voraye byose inkoko imbata ibiki nsanga rizotanga kuri shoye itagisi y'amahera ashika amajana atatu nyene ni naba ntihenze arashobora no kuba ari amajana atanu rero muri icyo gihe abasigaye kuyumvira ati none umuntu ashoye inkoko igugwa kwa kundi inkoko uyu munsi tuyigura bamusavye itagisi by'ukuri amahera ari hagati y'amajana atatu n'amajana atanu mbega uwo muntu baba murenganije cyane simvuga ngo ubuzima buroroshe ariko icyo ntatahu nuko tworiza abantu tukabigisha ko bapfuye kandi by'ukuri abantu bariho kuko twaba tubica kandi
abantu abantu ntiborindira
nibo babyivugira abantu ko bibanye
reka kumbure wakurabandanya kuri kera karashikiriza
oya kuri cyavuze ubira ndike tubibavugira genda genda usohokaho mu ibarabara bakubara ku buzima bwananiranye
ni ibintu bisa
nawe utinya kubivuga ku buzima bwananiranye
oya ni ibintu bisanzwe cyane Celestin jewe nakuze papa mbwira ngo ibara ryaraguye bifite imyaka 57 ngira ndayikwiza papa avuga ngo kera mu byari bimeze neza ngo byari bimeze neza none rero ivyo ndaraba ivyo twirirwa turatera imigere ibijumpu n'ibiharage n'amavoka niki nkaraba amahera bisigaye bigungu isi nivyo nariko ndavuga nti nibihinduka ivyo tuvyemere ko ibigenda birahinduka bigenda birahinduka ariko kandi yuko bitaba ihindutse ubwo nyene iherezo ry'isi kutuvuge tuti n'urugamba rwamaho ariko dusabe leta kumbure tuti mbega ivyoshoboka kugira ngo abantu naho turi mu rugamba rwamaho ruse n'ugoroha nibihe niko jewe mbo nibintu murakoze
urumva ikintu no barira uyu yaserukira ubushikiranganje bwa kazi n'abakozi icyo no mubarira nuko umuntu duhere ku mukozi mu gifaransa ari byo bita travail des none umuntu ntakora kugira abeho neza uwo ari we wese naho bari umurimo kugira ubeho neza n'ubuzima bwawe buhere neza
nibyo bari mu bwenge bwiwe
none gihe abona adashobora kubaho neza adashobora kuronka ivyarya cyane cyane kubera bizimvye ntashobora kuronka imiti kubera izimvye ntashobora kwivuza umva yoreka kwido kuko umuntu ntashobora kuvuga ati reka ndeke kwidoga mbe huku mbe ntuze kwidoga ni bisanzwe igihe niyo wabaye urakoma induru ti birakoma induru umva kwidoga ni bisanzwe mugabe igikuru nkuko uri kurabivuga nukuraba mukarabira hamwe igenda vyogenda kugira ngo izo ngorane ziriho zitora umuti ntawo vuga rero ati nkuko urabona ibintu byose bifite igihe cacu naho ico gihe uvuga ku papa wawe naho hashobora kuba ubuzima bwari bugoye kuri ico gihe mugabo mwaragerageza mu gatori inyishu kabaho nico gituma wakuze ugashika kuri iyo myaka 57 urumva nawe wabureze nawe we n'ukuri kurakurugirande ukure neza ubeho neza ako niko kazi ako niko buzima
yego reka nje kwa Francis mwumvise umuvugizi w'ushikanganje w'abakozi n'akazi yavuze ati bimwe abona bizoduza amatagisi ku munyagihugu muto muto ariko umugereranije kuraba mu gihe hamwe leta ko wumva hari amahera ifise nk'igihengeri uno munsi umunyagihugu ukaba mwumva yuko ategezwa kuzotogwa amatagisi amakuru n'amatagisi ntubona ko umunyagihugu azohaca umukuri
ngira ngo hari abo ngira ngo bibabaza kuvuga yuko hari ikintu kidakozwe neza na leta mu bisanzwe ngira ngo leta n'abarundi bose kandi ibikorwa n'intwaro no kuvuga gouvernement bitegeza kuba kugira ngo abanyagihugu bambe baronka karusho kuba rero bafata ingingo kare umuvugizi yavuze ati baba bavyize reka dufatiraho nyene nubwo yuko mu bintu abantu biga baraba ibintu byinshi turiko turakora babigereranije n'ivyo tubonana handi no kuvuga yuko Uburundi sizinga hari hivyo dushobora kuronka mu gihugu cy'iwacu uno munsi tugiye kuraba ibiharage byose dufungura mu ngaha mu gihugu byose ntibirimwa mu Burundi umuntu yaje kuraba ibintu bitandukanye dukenera turiko turaja mu rugezo rwaho ico bita balance commerciale irike igwa cyane kubiva hanze igihe turi mu gihugu usanga dukenera ibintu byinshi biva hanze bigugwa bizimbye cyane aya mabijomba bayakora bakoresheje ibyumanyabwonko ordinateur kugira imwe uyironke uwo wagurishije ibiroro by'ibiharage bingahe igihe rero ibintu turiko turimbura twebwe biba bike gusumba ibyo dukenyera hanze bavyita gukena iryo rero yavuga ngo ibara ryaraguye ibara ntirigwa kubera bimeze uko riba ku kugene dutunganya ibyo bintu nico gituma muduhamagara ngaho kugira tufite reka tubigire ico tubivuze ko igihe amareta ari karatunganya amabije nico kimwe n'umuntu ari mu muryango iwe uramenye uti abanyagihugu harize imyaka 30 twagwijije kabiri abo bantu bakeneye kwiga bakeneye gufungura bakeneye kuvugwa mbega ivyo bazokenera tubishingira ko mu rugero rungana gute nico gituma tuca tuja kurimbura uravye ingene bateguye iki gikorwa barakwerekana mu gisata cyose ingene amahera yagiye ariyongera na hati yongereye ubwo bwiyongere bwayo mahera usanga buri ko buraja mu bisata twese tubona ko atari byo bigwiza umwimbo no hava mvuga nti byo kunezereza abagize leta abambe abagize intwaro gouvernement mu gihe nafashe ko leta arumunyagihugu wese uwo munezero rero umunyagihugu yagira Celeste arimo nuko yuko natahura yuko ngaha turiko tuvugira abakozi ariko avugira abakozi ntari kavugira intwaro kukumengagira ati ikikozwe ni intwaro cyose ndagishima kini ciza ntabarariho kuvuga yuko kimwe atari ciza kandi cyo hinduka
bwo yagarutse avuga yuko ari udufaranga abakozi bariko barahabwa kumwisho
dufate ko ari byo
ngira yavuga mvuga monsieur Magnus yavugira
iga nivyo nyene niwe nyene ndiko ndavuga nuko uvuga yuko igihe ari karafata nka anale nuko uvuga yuko ibi biganyiro twa turabigira hari abantu bariko baratwumviriza abo bantu bariko baratwumviriza babakozi ba leta ntibagira munsi yihuko umwe mu gihe muhiri wabo wasanga umuntu ashobora kubaho kera hareze imyaka 50 wasanga mu rugo umuntu ashobora kubeshwaho n'ivyo yakuye ngaho gusa uno munsi twese ingenzi cyo turakura ibintu biva hanze tusanga tubikenyera cyane gusumbuko twakenyera ivyo biva kuki nti habaye investissement zikwiye kugira ibintu bimwe mwe tuvironkeraho turi niho rero nagaruka ngira nti nkuko Celestin akivuze ikibi suko amahera leta ikoresha yongera ikibi nuko akoreshwa mu bitagwiza umwimbo uno munsi mwadusiguriye muti leta yategekanye yuko haba ico bita iterambere ringana n'ibice bine agakwabo bitandatu kwijana kugira ngo ivyo bishoboke nuko ubugira uti mu bisata bigwiza umwimbo nzoshirayo ibi amahera nganuku kugira ngo uwo mwimbo ufashe abanyagihugu kugira amahoro n'umunezero bace boroherwa gutanga ya makori twariko turavuga nuko uvuga yuko igihe rero umunyagihugu atangi kori arinze guheba ikindi kintu yarafise abagiye mu bukene
ni kwa kumwe
nimba rero wewe wavuga uti ndamuhaye anale dufate ku mukozi wa leta umuhaye anale mugabo ugacusanga mu buzima bwiwe anale nyimba wayishize kuri gatandatu kwijana ugacusanga mu buzima bwiwe ivyiyongereye ibiciro birenga hafi 25% kwijana uba wamuritse nico umunyagihugu bari karasigura ati baratubabaza biragoye hanyuma rero vyaja mu kuja kurimbura amahera byari kuba byoroshye abagira uti aya mahera kuba ariko yaradutwara muri iki kiringo cy'imyaka itatu ariko aja gukora ibintu remezo bizotutuma turuhuka niba kuma mu muryango ushaka kuvuga uti bane banje ngira mfata amahera ntere ibikumbu by'ibiti muri uwo mwanya muzotubika umukanda mugabo n'ivya mara gukura muzoca mu bukura mu kibo tuzatugira ibintu n'ibintu mugabo uravye ibintu leta iri kirakora byishishiramo buryo si ibintu tuzokwimbura mu myaka 3-4 ahubwo mu mwaka uza amahera leta ikoresha zokwiyongera kunyene yiyongere n'ibintu rero navuze nti biriko biraba ku rugero rurerure aho ataco no kwita agahengwe mu gihe rero wese rese avuga ati nico kimwe ati kuva kuri yeza amahera yagiye araduga dufate kwa bivuze ko Patrice mu gihe bivuze ati ntaco bitwaye ntaco byo babitwaye iyaba twese mu miryango twagiye turaduza umwimbuko ivyo bitoki yavuze vyuzuye nico ce turimbura rero mu burimyi raba amahera leta iri kirashira mu burimyi ministere yose ushizemo na mahera y'abanama n'ibintu byose bazokora muri budget babahaye ibici 9% muri accord de Maputo Burundi bwasinye bavuga bati investissement agricole yari kuja ku bice 10% uvuga ngo ntushira mwajya amahera baza guhemba abakozi investissement agricole yategereza kuba ibice 10% ni gute ngacangereranya mu mwaka wa 92 muri iki gihugu ubwiye no mu myaka 94 aya mahera aje mu burimyi yarageze ku 22% ibice 22% uno munsi ni gute mu gihe twadugije amahera dukoresha ahubwo biguma bimanuka ubu babishira ku 9 nitwaza kurimbura umwaka uheze uzosanga ahubwo batanayakoresheje naya batayaronse kubera kimwe yavuga Celeste abantu ntibazoyaronka amaroseti azobandanya gabanuke naya amadeficit agwire habe na revision budgetaire usange ahubwo iki gisata cagiyemo ayatarenga 5%-6% naho mba ndiko ndagira nti kongereza amahera itikoresha ntibyari bibi mugaba abantu nibarimbure mbega zovahe mbega turiko tuyajana mu bizorama canke turiko turinezereza naho habagahombo wa munyagihugu nije wambaje ku kibazo akabandanya acumukura ntabagishobora kwihico yiya rero igihe nuzenya Patrice avuga ngo umengo turiko turafasha abantu kurira sivyo twebwe ntitwaje ngaha kubwira abantu ngo nibarire twaje kugira ngo uwo muntu akorera leta uwo muhinga yavuze ngo ari karabicura atege ubwoba no kumva ko abandanye yongereza amahera atagira hava ni nka yanka wifuza kwiguha amata ukabandanya uyikama kandi utayiragiye atabwatsi wayihaye itebe ipfa
mbega sogoko aho wicariye ku nama uri kurakora iki
muzu Isanga ni lote wata sangi ziyo mbiyo. Munumbele kumwa ni shawarundi. Mugiago chokuna.
Aliko sanga ni urani chichakatim. Urani johera chukuli pe.
Reka twibutse abariko baradukurikirana ko tukiri mu kiyago cyo kunama hawo no musi turiko duhagarara cyane cyane ku mafaranga leta irikikoresha muri no mwaka wa 2025 shuro 2026 akunguko canke ingaruka ku murundi muri rusangi ndi kumwe n'abatumire batatu Patrice Magnus Nyandwi umuvugizi w'ubushikiranganje w'abakozi n'akazi ndi kumwe na Celestin Savimana arongoye ihuriro mpuza amasendika ku Sibu eka na Francis Rohero umuhinga mu by'ubutunzi akaba n'umunyapolitiki ndabona Magnus urafise ico ushikiriza cyane cyane kuri kituvuga duti mbe leta ni ya rondera bwa buryo bwo kuzibira cyane gufuka igihengeri biciye ku munyagihugu ubwo umunyagihugu ntazowaca umukurira uwo munyagihugu umukozi wa leta ntarimo
imbere yuko inza kuri ico kibazo nangira ngire akantu nsana konshikirije kuvyo ari bihegeye gushikirizwa n'umuvukanyi wacu dusangiye ikiyago ngaha Francis Rohero aho yatubwiye ati umunyagihugu aronkikori abanje kugurisha ikindi kintu kuri kubwivyo umunyagihugu arakenye kuberako aronki koli abanje kugurisha ikindi kintu sinashwe gutahura iryo nikoli irihe aronka ko atakora iryo umubiri rihari ni nikoli irihe atanga abanje kugurisha ikindi kintu ahubwo dusabwa ikoli buri gihe kuvyo dukora abakozi baba aba leta baba nabandi bakozi tusanzwe tanga amakori impôt sur les revenus d'emploi ni bintu bisanzwe cyane n'umurimyi n'umworozi aratanga ikori kuvyo yoroye igihagiye kubigurisha naho tubagiye kubigurisha hariho uko bamuharurira ikori kuri ivyo bintu rero ntidushobora kuvuga yuko atangi ikori abanye kugurisha ikindi kintu kuko sikori bamusaba atacho rivuye ko kandi umunyagihugu muri rusangi arahimbagwa no gutanga ikori abanyagihugu benshi cyane kiretse umuntu yoba ari umusuma gutanga ikori na gahimbare mbere na kamwemwe kubera yuko abazi neza ico afashije mu kubaka igihugu ciwe si kibazo cyo kuduzwa umwaka ku mwaka ahubwo ni kibazo cy'iryo kori badugije mbega vyukuri iriri ku rugezo w'ivyo nawe ashobora kuronka ni ikibazo kiri mbega ikori ryadugijwe riri ku rugezo w'ivyo wa munyagihugu yoronka
ku bwanyu none biri ku rugezo
nariko ndatanga karoro mu kanya ndakubwira nti umuntu agurishije inkoko ibihumbi 30 ko atanga ikori ry'amajana 5 ntabwo ndavyumvamwo ikintu cyo tuma turira tukavuga ngo nibara bibe bishitse byo bari nka bya bindi muzi tumenyereye dora tujya mu birabo turiko turajya mushikake turiko turanywa agahenikeni na jenda karonse imwe na rimwe ndagacishako mugabo tugaca turira tugaca tuvuga yuko dupfuye uko rero niko umuntu kumbure ameze kubera umuntu wese yipfuza gushika ku byiza kandi byinshi ngaruke rero kuri icyakibazo
fasha ngira ngo ntahure aya mahera leta yipfuza mu banyagihugu imiliyadi 2.8 leta iyarindiriye kuko abanyagihugu tuzogurisha inkoko tukagurisha agatoki hakavamwo utwo ayo majana 3 uzuravuga aya mahera
ntazovuga ikintu cyo amahera yose yaranditse aho azo
reka rero tubiharure nuko uvuga yuko aya makori leta iri kirarondere ibihumbi 2.8 by'imiliyaridi azova kuko wewe wagurishije agakoko ugatanga ibimajana 3
ndagenda gusubiriye mu France
ni hazova
aya makori leta yarateguye ahantu hamwe azova mukanya nariko ndavuga nti iyi telefone telefone yanje nahora nshiramwo mayinite y'ukwezi ya yandi atuma ashobora kujya kungurukana bumenyi ku 2013 none uye ayarimwo na 2018 bisigura yuko baranyongereye ku 5000 ariko 5000 banyongereye ko hari ikibazo cyo kwiyumvira kiti mbega ni byinshi canke nibike
oya washaka
ko aha rero nca nibaza nti ko neme nkaguri y'telefone y'telefone ubwayo no banarayiguze angahe hanyuma no banayikoresha iki kumbura ivyo byo babimarira iki
mbega nore majambo make ivyo 5000 mwe ntacho bibabwiye
oya mbega nore ka nohomba canke nokunguka nore ka kuye gukoresha ya mayinite kubera leta iba yakoze ikigwa ni bya bindi navuze iba yakoze ikigwa mbega dukonsoma gute ama mega sinzi ingene bayita
nivyo nyene nivyuvuze nuko
mbega ayo mega tuyakonsoma gute tuyakonsoma kungana akaranga kacu kameze gute ivyo byose baravyiga mbega arabafitiye akamaro canke nta kamaro abafitiye iyo se baravyiga none twobasaba ko angahe kugira ngo babandanye kubaho bo dusaba angahe kugiye bonsaba angahe nga kugira ngo mbandanye kubaho kubera kimuze kugira mbandanye kubaho kubera ibya 5000 bansavye nongereye ko bitegerezwa kuzogaruka iwanje nyene ikibazo kiba ahubwo iyo ya mahera abatayakoresheje igituma aza kungaruka ko agaruka iwanje nyene
ivyo bibona gute mu mwanya ungana gute
ivyo nushora kubibona mu mwanya isase kuko nkibarabara bazokubaka ibarabara rizokubaka unamba uba inzira ya Cyarama urabona neza yuko utamurubirizi zatenga urabona ibarabara bariko barubaka birangoye kubona ubwo nyene yuko muri bya 5000 hariho akantu kagiyemwo muri cyake machine tuzi ko kizimba kuye ariko kubera bakuye wanje
nawe wenyene uri kurarira iwawe bakahakura no kwa Celeste bakahakura na Francis ariko arakora politique bamubwira ati kuri politique sha ariko dukeya uraduha utro trose begeranije tugaca dukora ryabara
ikibazo nyamukuru washaka gutanga ikori turabitegerezwa mugabo ko abantu bavuga ati ikori ryabaye umurengera bivana nuko bo barabona ingene baronka amahera njye kugira ndakubaje nimba aya mahera azova mu nkoko twese dufise nibitoki dufise tukaba dukora ko gusa amajana 3 ushatse kuvuga uti nta kibazo gihari byasigura yuko l'investissement amahera dushira mu bintu biremo ubutunzi mu miryango iwacu arakwiye arahagije byaca bisigura yuko bya biciro turiko turavuga Celestin avuga ko bitariko biraduga byaca bisigura yuko izingorane zose tubona mu bitaro aho mu bitaro batubwira ko atamiti hari nta byari kuba bihari iyaba yo mahera yoroshe kuronka mu nkoko tudandaje mu bitoki tudandaje igituma twe twavuze dusemerera ni kubera iki ni kubera aya mahera bariko barasaba turavye umwimbo turonka n'amakori tuzo yatangako ayo mahera nta yarimo nico gituma hacaba ico bita kuduza gusumba ibintu byinshi bizoduza kwa makori ibintu byinshi bishoboka bize kurengera ico waruvuze ayo mahera 5000 no kuvuga yuko amakori menshi abuza abantu gutanga amakori nimba hari abantu 100 bakoresha telefone leta ikagira ico cigwa ngo ni 100 yongeye ko 5 birashoboka ko mu meza biraza telefone zisigara zikoreshwa n'abantu 40 gusa nico nibwo bwoba umuntu yiga iby'amakori abategezwa gutahura mbega ikori savye riratuma abantu baza kubandanya bakora cha gikobwa
ubwo bwoba bwawe urafisi ishimikiro ndabwemera ariko Francis nagira ndakubanire
ugira ko yawe ubyo nyashoye kugira nawe nyene
yarahinge tureke
uremeza neza yuko hari abantu bashinze imitahe benshi bariko barugara kuko bibananiye kubandanya kuko uwo yagize ivyo vyigwa usanga atabigize neza si kenshi wumvise umukuru w'igihugu avuga ati abariko barakora muri leta bamwe ntibariko barakora neza akavuga ko bagibiturira akavuga ko badakoresha neza amahera ya leta ntibuke ingire yavuze ati muri kamubarabe abantu bishika igihugu iyo ari karabivuga ntiwemeza yuko ivyigwa byose bikorwa nabo bantu bidategereza kuvuga ko ari byiza cyane naho tusemerera tugira tuti nabo naraba ntimuhave muduza ngo mubuze abantu gukora bya bikorwa
kugwa nivyo bica bituma ya mahera bifuza badugije iwawe hari wunda zoheba telefone hari wunda ya nkoko wavuga atakifise yayishoye rimwe ntashobora kwishora kabiri na ca gitoki ntiyasubiye kuri mikindi none ya mahera dushike atagihari niho naho hari ayo makenga
reka kumbure tubandanye kino kiyago cacu nkiri nyene kwa Francis mu mafaranga litetegekanye gukoresha hariho nayashobora kuva hanze mu gihe ava hanze atabonetse kugira ico gihengere kiveho mubona bizoshya bigenda gute
ubundi washaka ibihugu biteza kwa magiriranire ibihugu ntibifise ibintu byose hari ibihugu duteza gufashanya biduha ibintu natwe dushobora kugura nibindi nta barajyo baririho kwa mahera igihugu gikeneye ava mu bindi ahandi hijya no hino mugabo iyo umaze kusanga wa musaba mahera menshi kugira umuntu akugira ica gufasha no mu buzima busanzwe uwo muntu arabicuza kumumarira twebwe rero mu bintu turiko turakora usanga ataco turiko turamarira abantu bashaka kuduha uburyo nivyo bisigura ko mu myanya itari mike twagiye turabura ivyo twifuza ku bandi abo bitaba partenaire nubwo yuko ntitugikwije ibisabwa bituma aba partenaire bagira batireka tubahe twinvestisi wanyu tuze kuronka iki mugabo tuhashaka inyungu naho ni amadeni erega amadeni abayazana bakenera izindi nyungu barafise ivyo badusaba
ngo n'abarundi ntibabuze ivyo buha abo ba partenaire
biza gusigurika rero muri iki kintu cingene dufata ingene dutegura amahera mbega abandi tubashorera iki tubahereza iki hari ibisata byinshi mwahora mwumva bavuga mu mwaka uheze mwaragize ibiganiro ngaha mwerekana ko ibisata bimwe mu byari byateguwe amahera nk'ivyerekeye ivyo butare byavuga ko bizo kwinjiza amahera ashika miliyari zaba hafi 30 amezi atarashika munani bavuze ngo nta na kimwe cinjiye ni mwe n'ivyo bintu bituma abari kutwiza abari kuronka ico bunguka mu byo tuba turiko turakora bataronka nabo ikibasahiriza ubucuti nk'ubwo ugasanga burapfa no kuvuga yuko kwizera ngo nakazo gufasha canke ngo azoguhingurane bipfira ngaho kenshi ahandi naho bagira bati bazosaba amahera mu gihugu hagati la detenteri ubwa mbere ayo mahera amaze kwiyongera gusaba cana amahera mu bantu bari mu gihugu hagati ubwa mbere byica ibikorwa baguma bakora kuko benshi nk'ubu mu Burundi baraheraniwe cane na leta guheranirwa cane rero na leta bagahembwa nabi bituma ibyo bakora bisambuka ibibandanye la detenteri y'ubunye igeze kure ni ibintu nk'ibyo rero uvuga yaba userukira amashira hamwe y'abakozi akozi baba bagira ati ni murabe ibintu byinshi twese turiko turabona ingene amahera y'igihugu akoreshwa ingene ibintu bimwe bimwe leta ishira imbere bishobora kuba bitazana umwimbo nk'uko bikwiye bihagarare hakoreshwa ibyo bita ibintu essentiel byozana umwimbo bigatuma umwimbo wiyongera ibiciro bikagabanuka amakora atangwe ture mu rukiwe
yego reka nje muri kosibo imbere y'ukonja kwa manyusa ariko nibutse yuko nakanya kariko kara tujana Francis yagarutse ati hariho ibintu bimwe bimwe leta itari kirashika ko kumbure kugira cacizero cabantu baduha amafaranga le partenaire bayashiremwo nka makenga kumbure mwebwe mufise nkingaruka
ubirabira muri ijya nteguro yiyo yayo mafaranga leta ikoresha umengo amahera ya partenaire sinameshi nkuko vyahora kandi mushinga ntahe manyusi yabivuze ati kare budget kare re amahera ikoresha budget ya leta kera mengo hari hava niyo ntavuga nibyo yavuze neza nyibutse
hafi 50%
ibyo 50% bahora batanga ubungira ntavyo bagitanga nikura bigituma batakibitanga icyahagaritse yuko bashobora batakiyatanga ibyo ntawo bigaruka mugabo iyi integuro ya maheri y'ibije iduga kubera iki ubwa mbere nyine iduga kubera abo bahora batanga ayo mahera ntayo bagitanga ubwa kabiri iduga kubera yuko je nibaza naho ntize ibya ekonomi iduga kubera ifaranga ryacu ryataye agaciro ibintu bigaca bizimba hanyuma rero ivyo byose bikoranye kuko nivyo bikorwa leta ikora ibikora mu byinshi bikora mu mahera y'agaciro nkarijya barabaravuga leta yo biri kwirubaka be bavuze kuri va mucara marija rijaha kuntuze rijaha impande y'isoko kotebo ivyo vyuma birikora niyo biva mu mahera y'agaciro hose nta kintu na kimwe iyo telefone yose ivugwa na mahera y'agaciro urumva rero ifaranga ryacu ryarataye agaciro ritagaciro uravye iki uravye yandi mahera yo hanze nico gituma bagira bati iri ku idolari rigugwa amahera ya marunda ifaranga ry'abanyaburaya rigugwa amahera ya marunda dufashe haraheze imyaka 10 mu 2015 idolari muri banke umengo ryari 1,100 ubu muri banke ni 2,900 mugabe kigoye rero ubu muri iyo banke ayo mahera ntayuronga ayo mahera y'agaciro ntayuronga je no hava mvuga nti igiciro cha dolari cinyegeje kandi arico nyamukuru nico c'ibihumbi 2,000 nkanga 3 canka 5 kuko abenshi niko bakubare ugenda uguri tike y'indege umunyagihugu aba ngaha mu gihugu ateza kuza kugura itike y'indege agiye muri Kenya canka Dubai kurangura cagiye kwivuza ho muri Kenya canka Tanzania
agura mu madolari
agura mu madolari none ayo madolari ayakura ayahabwa na banki ahabwa na banki ateza kuyarondera kuri ya soko bavuga marché noir umva rero ibintu bigugu ko imiti niyo ugiye kubaza muri ubwo ntuze muri aho badandaza imiti ubajije ati gituma izimvye baca bakubara ngo na madolari akakubara ko nawe nyene yakura ku isoko atayakura muri banki akavuga ko batayamwa ibyo rero nivyo bibazo rero byo kuraba nivyo bituma ngira naho ntari umuhinga mu by'ubutunzi ni byinshi bituma iyo bije iduka rero mugabo je nkuko namye mvuge iyo ntuze mu mahera leta ikoresha apfa mu Burundi apfa mu banyagihugu mu banyamahanga bo bari ngaha bakorera mu gihugu none barafise uburyo nabo bararonka ingena babaho kugira ngo bashobore bararonka uburyo bukwiye kugira ngo bashobore gutanga ayo matagisi ayo makori aho niho hari ikibazo hariho uyu serukira leta yavuze ngo abanyagihugu biruka baryoherwa gutanga amatagisi bakiruka bagira ni byiza gutanga amatagisi ni devoir civique none wota mugabo ni gutanga icyo ufise kuko je ahanamye nsoma igicapo cyo mu kinyamakuru iwacu bagomba kugereranya yuko amatagisi n'amakora ariho ni nk'ugukama inka terekahirisha ukagumuzana ntuzi byanse byo kuyikama ntuyerekana hamwirisha nta n'icyuhiro yizanira nta n'ubwatsi uyahirira uzinduka mu gitondo uzanye amantu uze yo gukama yanku zoze ubona igwa hasi
ego turi mu mwanya wa nyuma aho akino kiyago cacu cyo kunama reka duhe akanya namwebwe kumbure turi kutugaruka cyane cyane kuri ayo mafaranga leta itegekanya gukoresha mu gihe abafasha u Burundi hamwe ejo na hirya ejo atoboneka ndibona yuko namwe bw'umukozi wa leta kumbura ashobora kugira ikibazo
mu mfunyafunyo jewe ntabwo ndi umuhanuzi wa karanda kubera rero ntari umuhanuzi wa karanda ubwa mbere simfata ngo amahera ntazoboneka ntafise icyo fatiye ko kubera amahera yose leta iba yaratekanje kwizokoresha mu gishingo utarabona icyo fatiye ko kugira ngo wemeze ko atazoboneka intambo zo kubyemeza naho tuba tuzi neza yuko ibyo bishobora gushika
ariko ibi byiduzwa ufate nko ku butare buzoduzwa uno munsi akagera ku bice 16 leta ikaronderamo imiliyari zirenga 130
jewe simvuga ko bitazokunda ahubwo ndafize ubwoba bwiza kwaho kuba ibice 16 kwijana bishobora no kurenga ndabivuga mfatiye ubwa mbere na mbere kuko biboneka ko hagati mu gihugu bwa mbere hariko hubakwa imihinguriro ry'ubutare kandi uko habonetse ihinguriro ry'ubutare ubwahora buca mu kinywabi bukagabanuka mvuze ngo bukagabanuka ku kubera ndabizi neza yuko hakiriho abarundi bafise agatima ko guca mu kinywabi ariko noneho iyo hariho ihinguriro mu gihugu na leta yabishizemmo ishaka iringana nk'iryo twese tumaze iminsi twumva naho jewe mfatira ku kugira ibyizigiro yuko ayo mahera azonahava arenga
Francis yerekanye ko umwaka uheze bitakunze ko ashika kuraya ubwo hamwe atoshika hoho nubundi kuraya akomvuze kumfise ubwoba ariko ngubwoba bwiza umunyagihugu atahurike
Francis yerekanye yuko umwaka uheze bitakunze ngira si nawe yavyerekanye kuko ivyo yavuze nukuri kudateya amazi iniko vyagenze ariko nababwiye ni si ndumuhanuzi wa karanda umurindi leta yafashe muri iki gihe werekana yuko bishobora ahubwo kurenga noneho bikaba byinshi sinze gusa ko bizokosora ibyabaye umwaka uheze na yayandi tutaronse tugaca tuyaronka ariko uko niko kuri hanyuma rero mu gihe atabonetse naho mu gusozera mu gihe ayo mahera atabonetse nkuko byama hariho leta ibyo ivuga ati ibikubera ko umengo ntivyihuta cyane mu mahera twebwe nyene muri leta twatsiba gukoresha canke mu yandi yatsiba gukora mu bikorwa by'iterambere nariko cyane cyane nkuko twabibonye umwaka uheze leta yafashe menshi muyo yo nyene yategerezwa gukoresha ira yapfunya ntiyabikiye atanze ni nk'umuvyeyi nuko izobigira nta kundi byogenda kandi muzompinyuriza ngaha nyene urakoze
murakoze manyus reka ikibazo cha nyuma kuri mwese mpereye kuri Kosibu uno munsi uruhara gw'umwe haba leta abanyagihugu abari mu mashyirahamwe adakirana ibyicaro bya politike abanye politike ikanafasha Burundi uruhara rwabo nuruhe kugira koko ano mafaranga azokoreshwa uno mwaka azaboneke hamwe atanu umwe twovuga ashobora kuzohahombera murabotse dushikirije canke woterera agaterera Celeste
icyo kibazo kiragoye
amafaranga anga yarahari twayumvise arahari sibigiye guhinduka
yarabonetse rega niyo ntaraboneka
uruhara rero gumwe umwe nuruhe kugira ayo aboneke
ngira uyu yize by'ubutunzi yabanza kashikiriza
ngo namwe bwe nk'abaserukira
kuko ubwa mbere nk'uko nokubarira jewe serukira abakozi ngira n'abakozi yego harimo abajejwe gutoza
amatagisi
no gutozwa amatagisi ibyo bisanzwe byanditse muri rya tegeko ryayo hera ya leta izokoresha uyu mwaka urumva rero icyo novuga nk'ivyo abakozi umukozi yanabivuze neza urya hari amahera ya mariha kira kwezi yikori ku mushahara ayo n'amahera abazwa ayo nta n'uwanka kuyatanga bayakata imbere nta n'uwo kwanka kuyataha abandi nabo nk'abo bo babadandaza nyene nk'uko userukira ntuzi ubushikiranganji bw'akazi yabivuze abo badandaza inkoko abo yavuze batunze inkoko abo baroye gutunga abo baroye kurima nk'uko abivuga hariho uko bitegekanijwe watunze inkoko warima biranditse muri itegeko rigenga amafaranga ya leta ingenari ati atanga amakori nk'abo no bahanura kugira civisme fiscale bagatara amakori banezewe nk'uko uyasurikira leta yabivuze jewe niyo naba ndandaza ntanga ayo makori umwe wese yatanga igikuru rero mugabo ayo yose abonetse ni ukuyakoresha neza ku neza y'igihugu ku neza y'abanyagihugu gute kugira ngo
musozera
kugira ayo mahera ashobore kurangura imigambi yajejwe ikindi cya kabiri nacu iyo bayo mahera yoshoboye gufasha kugira ngo ibyankenerwa biboneke ibiciro bigabanuke imiti iboneke nk'akarorero hanyuma ikindi nacu nk'ibintu tubona ku masoko y'iki byose bishobore kugabanuka umwimbo wagwiriye wogwira gute mahera ashobore gukora nk'ibintu bizana amahera bizana umwimbo mwinshi niko no
ego murakoze turaza kurangiriza ku muhinga Patrice Manyus mweho uruhara habwa leta nigiki muona kumure chokora kugira ugo ujo uoneke abanyagihugu abadakirana n'ibyiciro bya politiki abanyepolitiki ekana bafasha Burundi mukanya gato umwanya batujana
yose nshaka kuvuga uruhara rwa leta ahubwo nshaka kuvuga uruhara rwacu kuko leta yaramaze kugira umugambi yaramaze
kugira leta n'abanyagihugu
leta yaramaze kugira integuro ubu rero icyo mbona cyo tuma ajya mahera yose aboneka ijambo no ritumbereza ubwa mbere na mbere kubamenyesha makuru ubagwize ingoga zo kutwigisha abene gihugu twese ko gutangikori ari kintu kiza cyane tugikunde tugishire ku muzirikanyi tunatahure yuko ikori mu byukuri ari giwacu atari igiwundi muntu ntiturizwe ari ibintu bita conditionnement ntiturizwe umuntu umubwiye wa mumubwira ngo arapfuye arateba akaba nk'uwapfuye kandi ari muzima arimo impwemu arimo namaraso urumva rero abamenyesha makuru badufashe cyane kutwereka yuko itegeko ririho kandi ari byiza yuko umwumwe wese muco asabaga uwo mutwaro twikorezwa ntugoye kiretse twishizemo yuko ugoye urumva ucutugora icyo ni kimwe hanyuma tuje dusaba leta nayo ngo ayo mahera tuzotanga y'amakori leta nayo iyakoreshe icyo ategerezwa gukora atariciye ku ruhande atarinyurujwe murakoze
ndumva ko musangiye kumbure imbono n'uwo muri Cosibo Francis dusozera uruhara gumwe nashikirije abo bose icyo kumbure bashobora guterera
urumva
kanya gato namwe
itegeko ryaramaze gutogwa ryashizwe ku mukono kandi niteze gukurikizwa jewe nka jewe wimbaje nkuvuze ngo numuhinga hari hakwiye ko vuba ho ba revision bakarisubiramo kugira ngo nk'ibintu byinshi biduza
atanu kwezirirama
n'ukuri ibintu byinshi biduza mahera barerekanye ngene hamwe banaritora abantu batanu ari yaze ko cyane ibintu biduza mahera nka kujya mwavuze bati amahera agwizwe inshuro kabiri muri secteur itaza kwimbura ibyo bintu babikuremo n'ibintu bizabizofasha kuko niyo ndabivuze ubu ntibabifate ku ngingo tuzosanga byarabaye hazoba de ku budgetaire tuzoheza umwaka ya mahera atigeze aboneka yigira kabiri abantu bitwa abanyapolitike cyane cyane yego abarongozi benshi b'igihugu baja mu rudandazwa bihuvya urudandazwa ariko kenshi leta bizeye ko amakori kuko abo bantu usanga batarukora ico bita concurrence atayihari barukora bihishije inyuma y'ububasha b'uburongozi ugacusanga ntibari ha makori ntibari bihaneza kandi barakingiwe binaborohera kugwiza umwimbo kuri bo kandi ico gisata kitariko kirakora ibyo bintu bikubita gashi babihebe
musozera
babivemo hamigira gatatu abantu ubundi ubwaba abanyagihugu basanzwe batanga makori kuko ni itegeko niyo utaritanze ufatwa mukanigo abantu barabitegerezwa rero ikiza kugaruka ko si kuvuga ngo nibagita ko basanzwe bazi ico bibamarira mugabo nka kijya abivuze ko Patrice amahera nakoreshwe cyane cyane mu byo atari kuvuga ngo ico yagenewe kuko henshi biramunika ko aya mahera atabagenewe kugwiza umwimbo ayarenga 60% ntagenewe kugwiza umwimbo ibyo bitagwiza umwimbo niba bikuremo ayo mahera ajane kugenerwa ibigwiza umwimbo cyane cyane ngibyo bishobora gutuma haza ya croissance bavuga bigatuma ibiciro bisubira kugabanuka najya faranga twavuga rigasubirana gaciro ivyo bitabaye mu mwaka uza tuzogira ibiganiro nk'ikinyene turiko tuvuga yuko basuye kuduza kandi ataco bizomara
murakoze aha niho rero duciye dusozera ikiyago cacu co kunama uno munsi reka shimire abatumire twari kumwe hano reka shimire Celestin Sabimana murongoye ihuriro mpuza amasendika Cosibo ni ihuriro ry'abakozi mwakoze kwita ubutumire bwacu
yego mwakoze nama kudutumire
reka shimire Patrice Magnus nyandwi umuvugizi w'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi namwe mwakoze kwita ubutumire bwacu
no kuri nanje ndabakengurukiye cyane muri radio television Isanganiro kuba mwantumiye cyane cyane ko nagize amahigwe nkahwanira n'umunyapolitiki avuga ubutunzi abuvugiye muri politiki byanteye iteka cyane murakoze
reka nshimire Francis Rohero umuhinga mu byo butunzi muri numunya politike wakoze kwitabikira gucha cyo kuna
urakoze cyane kuntumira nshimiye batwumvirije na cyane cyane nshimira Patrice cyenyene kuko si kenshi mu biganiro nkibi abantu bari mu ntwaro baza cyane bari mu mugambo uri kubitegeka usanga babitinya we rero nyimba ashobora kuvyubahuka kazi tukabiyaga ni kuneza yacu aragahora aragaruka
reka nshimire namwe mwese mwariko muradukurikirana yakoze Evariste nziko banyanga niwe yarahagarariye kino kiyago cacu Eric Uwimana na Cedric nibishaka nibo bari mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro ya Medal niyo nkuru ibihe byiza aho muherereye naho butaha una
una mani kiganiro sha radio isanganiro nama barundi bashikiriza ivyimbiro vyabo kuvyerekeye buzima bw'igihugu kugira ngo barundi kugorora.